mbonera ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza ndi kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi yacu tuweze kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu majyaruguru y'Iburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu karere ka Beni, abantu 19 bishwe mu mpera z'icyumweru gishize n'inyeshyamba z'umutwe wa ADF. Abanyamurenge bakuye mu byabo n'intambara muri gupuma ya Bijombo baravuga ko bugarijwe n'inzara.
Uhereye mu matungo yabo ntacyo bakigira, yose yaranyazwe yaragiye, amatungo barayajyanye, ivyo kurya ntazo bafite, nijamaonishi tuje kuyabwira ngo adufashe ivyo turyo.
Rwigina Rwizihirwa, umuyobozi w'agateganyo wa groupement ya Bijombo. Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC ugiye gushyiraho urupapuro rw'inzira rw'urukingo rwa virusi ya corona.
If we are not vaccinated, it will be also difficult to travel in the whole world.
Erega no ku isi niko bimeze, ubu ntawe uzosubira gutemera ku isi atamaze kwikingiza, natwe rero ntitwosigara inyuma.
Uwungirije umunyamabanga mukuru wa EAC Christophe Bazivamo. Mu mukino w'intoki wa basketball rushanwa rya Afro Basket ribera mu Rwanda, ikipe y'u Rwanda kuri wa mbere iraharanira kujya mu gice cya kane gishyira icya nyuma, amahirwe yasigaye mu gutsinda ikipe ya Gine bari buhure uyu munsi ku mugoroba. Hanyuma kuri kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi, ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi wiriweho?
Nagize mwiriwe Veniste. Tiahere kuyabandanya avugwa ku bwicanyi buherutse kuba muri Afghanistan. Perezida Joe Biden hamwe n'umutambukanyi wiwe Jill Biden barabonanye n'imiryango y'abasirikare 13 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishwe n'umuyahuzi hafi y'ikibuga cy'indege cy'i Kabul muri Afghanistan mu ndwi iheze. Abanyafghanistan hafi 170 nabo nyene bariciwe muri icyo gitero. Abo basirikare bari ku rugero rw'imyaka iri hagati ya 20 na 31, aho 5 muri bo bari bafise imyaka 20. Imiryango yabo yarabonanye na perezida mu ikambi y'abasirikare barwanira mu kirere muri leta ya Delaware ejo ku munsi w'Imana, aho bakoreye n'umuhango wo kwakira ibisigarira by'abo basirikare bicirwa mu rugamba bari mu mahanga. Tukivuga kuri Afghanistani, ubutegetsi bw'abatalibani bwaremereye ibihugu 100 ko buzobandanya bureka abanyamahanga hamwe n'abanyafghanistani bafise impapuro z'ingendo kuva mu gihugu umutekano, naho abasirikare ba Amerika bazoba bavuyeyo ejo ku munsi wa kabiri ku itariki ya nyuma. Ibyo bihugu byabivuze ejo ku munsi w'Imana. Umugwi w'ibihugu 100 byateye umukono kuri urwo rwandiko urimwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa n'Ubudagi. Ibyo bihugu byavuze ko bizobandanya bitanga ibyangombwa by'impapuro ku Banyafghanistani babafashije mu gihe bari muri icyo gihugu. Ubushinwa ariko n'Uburusiya ntibiri mu basinye kuri urwo rwandiko. Jake Sullivan, umuhanuzi mu by'umutekano muri Perezidansi ya Amerika, White House, yavuze ejo ku munsi w'Imana ko umunyamerika wese ahisemo kuguma muri Afghanistani acazoba nk'uko abatalibani babimwemereye. Ariko yavuze kandi ko mu gihe wohitamo kuzovayo muri kazoza, Amerika ifise uko itegekanya kuzobakurayo. Ibihugu bigize akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa n'Uburusiya bitegekanya guhura kuri uyu wa mbere kuganira ku kibazo cya Afghanistan.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Tuve mu makungu dusimbire muri Afrika. Perezida mushasha aheruka gutorwa muri Zambia, Hakainde Hichilema, ejo ku munsi w'Imana yaragenye abategetsi bashasha mu rwego rwa gisirikare, yongera asubiriza abakomiseri bose b'igipolisi mu gihugu. Inyuma yaho yemereye abanyagihugu guhagarika ubutegetsi bw'igikenye bwa leta ihitiye. Imihari iharanira gatera ka muntu yagirije perezida Edgar Lungu yatsinzwe kuba yarahohoteye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe aho igipolisi cishe abashika batanu kuva mu 2016 Hakainde Hichilema yatsindiye ubutegetsi mu ndwi iheze yafashwe inshuro zirenga kuri 10 mu gihe ciwe ca politike ku ntwaro ya Edgar Lungu yatangajije ku munsi w'Imana igenwa ry'abategetsi bashasha ba gisirikare Hichilema yaremeye kuzokurikirana abo bose babangamiye abanyapolitike no gushyigikira ibimenyeshamakuru byigenga hari mu ijambo yashikirije igihe yimikwa ku munsi wa kabiri w'indwi iheze abajeje umutekano muri Mexique barazibiye umugwi w'abimukira baharurwa mu 100,000 barimo abana bariko barerekeza mu buraruko bizigiye kuzoshika muri Leta Zunze za Amerika umugwi warugizwe nabo muri Haiti 300 abo muri Cuba n'abandi bo mu bihugu byo muri Amerika yo hagati batanguye urugendo bava mu gisagara cha Tapachula hafi y'ubibe Mexique ihana na Guatemala Leta ya Mexique yavuze mu ntiheze kwizobandanya ishira mu ngiro politike yise guma muri Mexique ibuza abimukira kwinjira muri Amerika abimukira bava muri Amerika yo hagati bariyongereye kuva mu ntango z'uyu mwaka kandi mu minsi iheze abamuka muri Haiti nabo barisutse ku bwinshi inyuma yaho igihugu cyabo gishyikiwe n'ibyago by'ibihuhusi n'imvura
urakoze abizwi by'Imana mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mbukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za Facebook YouTube na Instagram adresse yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
amakuru aturuka mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu karere ka Beni aravuga ko abantu 19 bishwe mu mpera z'icyumweru gishize n'inyeshyamba z'umutwe wa ADF nk'uko byatangarijwe ibiro ntaramakuru by'abafaransa AFP n'umuyobozi wa groupement ya Bukili Kakule Kalunga icyo gitero cyakozwe mu murenge wa Kasanzi muri territoire ya Beni tukiri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bari maze iminsi hagati y'ingabo za leta n'iz'umutwe w'abanyamurenge uzwi nka twirwaneho yatumye abatuye muri groupement ya Bijombo bava mu byabo ku buryo benshi ubu bugarijwe n'ikibazo cy'inzara no kutagira amazu yo kubamo inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika muri Kivu y'Amajyepfo Vedaste Ngabo
Rwigina Rwizihirwa n'umuyobozi w'agateganyo wa groupement ya Bijombo we n'abandi bayobozi batatu b'iyi groupe mamaze iminsi mu mujyi wa Uvira bagerageza gutakambira amashyirahamwe kubagoboka kubera ikibazo cy'inzara yugarije impunzi ziri mu Bijombo n'inzara yatewe n'intambara z'urudacya zihora zibasira iyo groupe iri mu birometero birenga 60 uvuye mu mujyi wa Uvira
twaje gutaka ngo muri leta yama onijeros imenya kuko irenganura abantu izi ngo irenganura kiremwa mu itabare bijombo irapfuye itabare bijombo imeze nabi itabare bijombo ifite inzara itabare bijombo irarengana akana kariko kose uhereye kunda uhereye ku mu ntambara uhereye mu matungo yabo ntacho bakigira yose yaranyazwa yaragiye amatungo barayajanye ibyo kurya ntazo bafite ni jamaonish tuje kuyabwira ngo adufashe ibyo turyo adufashe ibyo kwambara adufashe amazu yo kuraramo kuko twasenyewe dutwikiwe gatatu twaratewe twaranyazwe
shefu Rwigina Rwizihirwa asobanura yuko nyuma y'ibyumweru bibiri habaye intambara za Kamumbo hagati y'igisirikare cya Kongo n'umutwe watwirwaneho ugizwe n'insoresore z'abanyamurenge bamwe mu baturage bahungiye iyo ntambara mu mihana itandukanye ya groupe mwa Bijombo bugarijwe no kutagira ibyo bafungura ndetse no kutagira aho barara
njewe iwanje ko mu mugete impunzi zifite inzara mu buryo impunzi yicara mu nzu ikaza n'abana n'umugabo n'umugore bakaza bakishara mu nzu duheze zo turi wewe usanzwe ku umugete nawe watwikiwe utana nahinzi ugafata bya bindi nawe waruhaye urya mukamubwira ngo tumukabigabanya mukabisangira byamara gushira bumaze kurya mwese murangi mugateka imitsi yo gutekereza uyu mugoro baho ibindi biva kugira ngo babone izo bari impunzi ziratesetse mu bijombo pe ibintu zo kuryama umuntu ni ukuryama mwivu abantu baryama mwivu
bamwe mu baturage bateshejwe ibyabo n'intambara z'imitwe yitwajije ibigwanisho yibasiye imisozi miremire y'uturere twa Fizi na Mwenga na Uvira bakambitse muri bijombo abandi bari mu mashyamba y'itombwe n'abandi bari mu musengero no mu mashuri ku murambi bose bavuga yuko nta buvuzi bafite kuko amavuriro yabo yahiye Binyonyi Tito ni umuturage wo kuri Nyakirango
ikibazo cy'ubuvuzi giteye impungenge cyane mu gatanga niho hari ibitaro byarebaga ibindi byose harasenywe ku kiziba hari ibitaro birasenywa ku murambya hari ibitaro birasenywa mu kajembwe hari ibitaro birasenywa handi yitwa mu kiyoni mu kagogo hari ibitaro harasenywa Masata hari ibitaro harasenywa utwo turere twose nitwo twari dutunze abantu mu buzima bwo busanzwe bwo kumuhuka ubu abantu bari kwivuza mu miti bishakira bonyine bakamenengana bakagira buvira bakazana imiti bakayivurira mu mazu abantu abagore babyarira mu mazu
Steve Neza John ni umuyobozi wa mitorite y'abanyamurenge muri bijombo avuga ariko mu myaka irenga itanu bamaze mu ntambara y'imitwe yitwaje ibigwanisho nta nkunga y'amashyirahamwe cyangwa ya leta bari babona kandi bahura babitakira
administrateur afite inzandiko shoferi bafite inzandiko zimenyesha kuko ibibazo byabaye mu baturage ariko nta gisubizo n'ama organization yose akora muri territoire bafite ama raporo y'impunzi ugeze kuri Ocha wasanga raporo y'impunzi za bijombo ariko nta gisubizo dufite
Ndabiluba Muhale ni president kandi wa Frere iri mu bijombo irimo impunzi zirenga 300 avuga yuko bugarijwe n'inzara kuko kuva gumino isenye imyana yawe mu kagogo ndetse no mwishenge mu mwaka wa 2019 tangunga bari bahabwa leta cyangwa si y'amashirahamwe si mu bijombo honyine hari iki kibazo cy'izi impunzi zifite inzara ahubwo n'izindi impunzi ziri mu nkambi ya Mikenge Rugezi ndetse na Minembwe nazo zivuga yuko zugarijwe n'inzara mu ngendo amwe mashirahamwe arimo ishyirahamwe ryawe ni gita ibiribwa bya pamu ryagiye rikorera mu karere k'imisozi miremire yavuze yuko ari inkunga yo gufasha izi mpunzi ariko bafite ikibazo cy'uko nta mihanda ishobora kugeza ifashanyo aho ziri muri uku kwezi k'umunani mu ruzinduko ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Congo Michael Hammer yagiriye muri Uvira yavuze yuko umushinga wa USAID ugiye gufasha abaturage bo mu Minembwe Mikenke bijombo bahuye n'intambara biragoye kumenya imibare neza y'impunzi ziri muri grupu mu bijombo bitewe n'uko ziguma zihunga ariko imibare itangwa na societe civile yo muri grupu mu bijombo ivuga yuko ari abaturage bateshejwe ibyabo barenga 10,000 Vedaste Ngabo ku bwaragijwe rya Amerika Uvira mu tara TVP
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radiyo ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba EAC ugiye gushyiraho urupapuro rw'inzira rw'urukingo rwa virusi ya corona urupapuro ruzajya ruha urufite uburenganzira bwo gutembera mu bihugu bigize uwo muryango Uburundi ruvuga ko icyo cyemezo kibangamiye uburenganzira bwa kiremwamuntu kimubuza kwishyira akizana Pierre Cavel Niyonkuru
ku bw'umuryango wa kare ka Afrika y'Ubuseruko EAC ni ngombwa ko habaho murekarengane imeze nk'urupapuro rw'inzira passport
werekana ko umuntu ashaka kuva mu gihugu kimwe aja mu kindi muri uwo muryango yamaze kwiteza urucanco rw'ikiza cha corona kugira ngo akingira abandi mu birori byo kugura icese ihanishwa gibiva mu mahinguriro salon industriel ibujumbura icagira cy'umunyamanga mukuru wa EAC Christophe Bazivamo yahamagariye abagwiza tunga ndetse n'abantu bose bo mu bihugu bitandatu bigize umuryango wa EAC kwihutira kwicandagisha kugira ngo bazashobore kuronka iyo murekarengane.
Now cases are increasing, but when we talk about vaccination,
atiriyero by'abandura ntibisiba kwiyongera, ariko gucandaga abantu ntibiriko bigenda neza na gato. Mu bihugu bitunze nk'Iburaya bageze ku bice birenga 70% batanga incanco, ariko twebwe turacari munsi bice 2%. Ikizokurikira ni uko twese mu karere kacu tubwizwa kwikingiza kugira ngo turenge imbibe. Twarahejeje gutegura rero murekarengane izohabwa abamaze kwicandagisha muri EAC kugira ngo abari bo barengane imbibe mu minsi iza. Kandi umugwi wategura uye yimurekarengane warakuranye n'abaseruka ibihugu byose harimo no Burundi. Nawe biruko umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni yuguriye cese iryo hayanishwa abona ko iyo murekarengane ya COVID-19 izo havibangamira uburenganzira bw'abanyafrika y'ubuseruko mu kwishira no kwizana. Ati duhamagara inzego mu karere ka Afurika y'ubuseruko kuzofata ingingo zibereye zitabangamira abanyagihugu bacu kuja ku mirimo no kwikingikiza cy'umugera wa corona. Ntihagire uburenganzira n'ubwigenge na bumwe buzohonyangwa. Ahasiguye neza niko byerekeye gutegeye ku rucanco n'izo ngingo zo kwishyira no kwizana umuntu abanje kwicandagisha. Ubutumwa duhaye ibiro bya yase nuko muri murekarengane ya Afurika y'ubuseruko abatonyanga uburenganzira n'ubwigenge bw'ibihugu bibugize n'abanyagihugu. Olivier Suguru afashe ishyirahamwe ry'amahinguriro mu Burundi ryatunganije iryo hayanishwa nawe nyene abibonamo amahinyu kuri ubwo buryo bushasha bwo kwikingira ikiza cy'umugera wa corona mu karere ka Afurika y'ubuseruko.
Ibindi navyo byerekeye by'urucanco twabyumvise mugabo tugasaba yuko urucanco n'umunsi buboneka goba umuntu akagwiteza ari uko abishatse uburenganzira bw'umuntu umwe wese uko abyifuza rukaboneka mugabo ntiribe itegeko ribuza yuko iterambere yo muri akarere katwe buseruko mu bijanye yuko abantu bagenda bagenderanira canke bashora ibintu hanze kuko udafite urucanco atojayo.
U Burundi nico giye guconyene kitaratangura gukingira abanyagihugu mugera wa COVID-19 muri EAC, naho ibanki y'isi yose yemeye guha u Burundi incanco za corona. Umushikiranganji w'intoro y'agati mu gihugu n'umutekano ari nawe atwara umugwi w'igihugu wo kugwanya ico kiza yarakuri inkoni kugishitsi abanyagihugu ko leta itazo kwigera ibahimiriza kuja kwikingiza. Gervais Ndirakobuca yari kuri mikoro y'ijwi rya Amerika mu ntango z'uku kwezi.
Leta rero ntiyavuze ko igiye kuzana vaccine yo gukingira abantu, yavuze ko leta nk'umuvyeyi abifuza bose ko badufasha vaccine. Nibatuzanire iyo vaccine tuyibike, kandi n'uwazotuzanira iyo vaccine ntagire ufaranga nawe masaba leta nta narumwe ngo leta ngo iremeye ko vaccine ngo abarundi bavaccine. Ntaje twavuze umurundi azokumva abishaka ko akeneye vaccine azatagenda yitura abikeneye bamutera urushinge bamutera iyo vaccine ku bushake bwiwe mugabe bizomushikira.
Icyo bikoze umuryango wa EAC usigura ko murekarengane iriko irakogwa izotuma abayifise baja no mu bihugu vya Buraya na Amerika atankomanzi. Christophe Bazivamo:
If we are not vaccinated it will be also difficult to travel in the whole world.
Witerega no kwisi niko bimeze, ubu nta uzosubira gutemera kwisi atamaze kwikingiza. Natwe rero ntitwosigara inyuma. Murekarengane yacu ikozwe ku buryo ikorana n'iza Amerika n'Ubwongereza, kandi n'umuryango w'ibihugu by'u Buraya waratwemereye ko abanyafurika b'ubuseruko bafise murekarengane bazojayo. Iyo murekarengane yareretswe inama y'abashikiranganji b'amagara y'abantu iheruka, ubu naho turiko turayinonosora neza kugira ngo abanyafurika b'ubuseruko natwe twemererwe gutembera ku isi.
in the whole world.
Ibihugu bitandatu bigize umuryango wa EAC ari byo Burundi, Rwanda, Kenya, Uganda, Tanzania na Sudan y'Epfo bimaze kubura abantu hafi 900 bahitanywe na COVID-19. Abarenga 547 nabo barafashwe n'icyo kiza nk'uko byerekanwa na OMS ishyiramo impuzamakungu gitamagara y'abantu. Cyeklaveni nkuru Kigali kubyijwe rya Amerika.
Icyorezo cya COVID-19 cyagize ingaruka ku bukungu bw'ibihugu bigize umuryango wa EAC. Urugero mu Rwanda ubukerarugendo bwaragabanutse. Iki cyorezo kandi cyateye ubwigunge n'ihungabana cyane cyane ku barokotse genocide. Inkuru ya Sumutaka Boyi.
Mibare yaruka yasohowe n'ikigo cy'igihugu kibarirusha mibare igaragaza ko mu gihembwe cya mbere cya 2021 umusaruro mbumbe w'igihugu wiyongereye, ariko mu rwego rw'amahoteli na za restora wagabanutse bikabije kubera COVID-19 bigera ku kigero cya 34%. Nubwo nta bushakashatsi buragaragaza ingaruka za COVID-19 ku byiciro byose by'abanyarwanda burakorwa, Bwana Strato Habyarimana ufite uburambe mu by'ubukungu akaba ari n'umwarimu wigisha ba rwiyemezamirimo mu guhangana n'ibibazo byaterwa na COVID-19 yabwira Ijwi rya Amerika uko ihungabana ry'ubukungu rigaragara mu bikorwa bimwe na bimwe.
Amafaranga yaragabanutse, impamvu yagabanutse si ikindi, habayeho inza guma mu rugo, habaho guma mu karere, bamwe babuze imirimo, hari imirimo itarigeze ifungurwa kuva COVID yatangira, tuvuge nk'abakoraga mu tubari. Ubushakashatsi nyine bwakozwe na statistiki, ibiro bya statistiki bagaragazaga yuko abagezweho ingaruka cyane ni na COVID, harimo ingeri z'ubukungu zitandukanye, harimo nka transport, noneho hakazamo n'icyo cy'amahoteli. Amahoteli bibuka yuko akenshi byagaragaye ko 70% y'abantu bagana amahoteli ba mukerarugendo aba baturutse hanze. Abanyarwanda ntabwo baritabira cyane gukora ubukerarugendo no kujya muri ayo mahoteli. Ya mafaranga yinjiraga biturutse muri ibyo bigo niyo yinjizaga imisoro, niyo yatangaga akazi.
Nubwo biruko ariko imiryango y'abarokotse jenoside igaragaza ko abarokotse bagezweho n'ingaruka za COVID-19 ziremereye, kuko n'ubundi abenshi ubukungu bwabo buba busanzwe bujegajega. Madamu Louise baje neza uyobora ishami ry'ubuzima bwo mu mutwe nk'umuryango w'abapfakazi ba jenoside avuga gahozo yagaragaje umwihariko ugera kuri iki cyiciro cy'abarokotse.
Iki cyorezo cya COVID twavuze ko gifite ingaruka ku baturage muri rusange, ko abarokotse jenoside byo birumvikana ko bizaba umwihariko, kuko n'ubundi basanzwe bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe biri hejuru. Abashyashya bari barabashije wenda kwiyakira tubabone bagize ibibazo mu buryo twakwita ko ari bushya, bongeye kugira amakrize, kuko icyizere nk'uko twavuze mu baturage rusange kizatakara umva wacitse ku cyumba ntibizamusiga. None bisange n'ubundi yarigeze kugira icyo gihe cyo gutakaza icyizere, wenda akabaho gukurikirana ubujyanama n'ubuvuzi agasa nk'aho agarutse mu buzima rusange. Twavuga ko nka COVID yaje toneka inkovu yari isanzwe ihari.
Madamu baje neza yabwira Ijwi rya Amerika zimwe mu ngaruka za COVID-19 zongereye ihungabana mu barirokotse.
Kuba rero umuntu afite akantu kamwinjiriza ubu bikaba bidakunda, urumva rero igihe atarimo aracuruza neza cyangwa wa mushinga utari gukora byanze bikunze igihombo, reka tukitse igihombo kiba kibayeho. Kumusubiza inyuma rero nk'uko nahoze nkubwira niho gutoneka inkovu, twagiye tubakira bagiye bagira ibyo bibazo by'ibihombo bongeye kugira ikibazo cy'ihungabana cyangwa bapfushije ababo. Ubwo ndatekereza ubwumva umuntu asigaranye umuntu umwe yishwe na COVID nk'icyorezo, icyorezo cyica gitunguranye atabashije gushyingura uko abitekereza, urabyumva neza kumukomeretsa, wenda icyo gikomere yari agisanganywe agenda mu rugendo rw'isanamitima abyakira, ubu ngubu bikaba byongeye, urumva niho kongera kumukomeretsa. Kandi
Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugisha bamwe mu bagizwe ingaruka n'iki cyorezo. Umwe utashatse gutangaza amazina ye yasobanuye ko kubura umubyeyi umwe yari asigaranye kubera COVID-19 byongeye gusubiza inyuma imitekerereze ye.
Nari mfite mama wacu ejo bundi COVID imyambura ubuzima, kumva rero yuko na wa wundi wumvaga yasigaye mu cyimbo cy'umubyeyi wawe, wa wundi wumvaga wagana ukamuririra ukamwumva ugomba kumutetaho nawe ukabona uramutakaje mu buryo bw'amarabira. Mu by'ukuri wumva nyine habayeho gusubira inyuma, aho icyari bishya turakibaza ngo se koko nawe turamubuze, se koko ubu ngubu nawe twari twifitiye nawe bigende gutya na gutya, umva utarimo kubasha kubyumvisha intekerezo biracyabishye.
Iki cyorezo kandi cyagize ingaruka ku bukungu bw'abarokotse bari basanzwe bakora imirimo ibinjiriza inyungu. Umubyeyi w'umupfakazi wavuganye n'Ijwi rya Amerika yumvikanishije ko COVID-19 yaje yaratse inguzanyo y'ubucuruzi, none kwishyura bikaba byaranze.
Rero twaragendaga tugafata inguzanyo tukayifatira hamwe, noneho umunsi wo kwishyura tugahura twese twaba twarabivuganye tukagenda tukishyura uwabaga adafite amafaranga yo kwishyura bari dufite agasanduku bagafata muri ka gasanduku uwabuze makeya tukongeranya noneho tukishyura ntajye mu kirarane ubu rero iyo tukibonana twaratatanye yana nafasha mizikibonde magana tanda mizikibonde magana tatu na mirongo tatu na mirongo tatu njimu mchuru chane kisina mnaka mirongo tatu ni tano simbasha ukuja kule ya riko natuma kawana wakabinza nako vikenda pe ama saha wangababatu fundie mbabala vile tergose vara hagasi
kushakashati wako zgomulibi wina chumini mwanani chiko chijugu jishinzwe uzima murugwanda RBC kukarekana kwa wanyarugwanda mwibu sanje chumina wabili kujana basa ngangwe aga indaga kavize umunani bakaba bafite ubwoba bukabije ndetse abagera kuri 4% bakaba bafite ihungabana ubushakashatsi ariko bushyira umwihariko kubacitse ku icumu kuko bwerekanye ko abo muri iki kiciro bugarijwe n'ihungabana ku kigero kiri hejuru ubushakashatsi bwa RBC bwo muri 2008 bwagaragaje ko abacitse ku icumu bagera kuri 35% bafite agahinda gakabije 27% bafite ubwoba bukabije ndetse abagera kuri 28% bakaba bafite ihungabana Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
mu mukino w'intoki wa basketball rushanwa rya Afro Basket ribera mu Rwanda ikipe y'u Rwanda kuri wa mbere iraharanira kujya mu gice cya kane gishyira icyanyuma amahirwe asigaye mu gutsinda ikipe ya Guinea bari buhure uyu munsi ku mugoroba Desire Hatungimana
inyuma yo gutsindwa mu rukino rwa gatatu na Cap Vert ku manota 82 kuri 78 U Rwanda nahubwo ari rwatsinze inkino zibiri za mbere zaruhuje na Republika ya Demokarasiya ya Kongo na Angola igihugu cy'u Rwanda nticyashobye kuronka uburenganzira bwo kujya mu gice cya kane gishyira icyanyuma kugira u Rwanda rushike kuri iyo ntambwe rutegerezwa kwitegura bihagije mu rukino ruzoruhuza na Guinea kuri no wa mbere isaha 12 ubwo rukino rero ntiruzobagoroshe na gatoya kuko mu nkino za kivandimwe u Rwanda rwitabiriye mu gihugu cya Senegal imbere yuko izo nkino za Afro Basket zitangura Guinea yari yatsinze u Rwanda muri zino nkino kandi ziriko zirabera muri Kigali Arena icerekana ku Rwanda ngo hagabira n'uko mugwe wa Guinea werekanye urukino rwiza cyane mu gutsinda Misiri ku manota 86 kuri 78 umugwi usanzwe ukomeye ku mugabane wa Afrika u Rwanda rukinira imbere y'abakunzi bago ruracyafise amahirwe yo gushika mu gice cya kane gishyira icyanyuma ariko byose bizova uko abakinnyi b'u Rwanda bamenyerezwa n'umunya Senegal Shexta bazitwara imbere ya Guinea iyindi migwi izohurira mu gice cy'umunane gishyira icyanyuma ni Misiri izokina na Angola kuri no wa mbere Nigeria izotana mu mitwe na Uganda na Kenya izokina na Sudan yo mu manuko izo nkino zikazoba kuri no wa kabiri imigwi ine yafashe ibibanza bya mbere mu matsinda uko arane ariyo Senegal Cap Vert Cote d'Ivoire na Tunisia yoyo yacironka ubwo nyene uburenganzira bwo kuzokina igice cya kane gishira icyanyuma izo nkino za Afro Basketball ziriko zirabera I Kigali mu Rwanda bitekanijwe ko zisozerwa itariki 5 z'ukwezi kw'icyenda mu Burundi naho kuri no w'Imana niho hasozerwa ihiganwa rya basketball mu gisagara cya Bujumbura mu rukino rwa nyuma New Star yatanye mu mitwe n'urunani imigwi ibiri biboneka cyane ko yikomeje muri urwo rukino New Star niyo yatahukanye intsinzi ku manota 73 kuri 62 y'urunani iyo ntsinzi iranezereje cyane umumenyereza wa New Star aho yamenyesheje ko umukenyuro yateguye abakenyi biwe bawushize mu ngiro bibatuma bashikira intsinzi imbere y'umugwi utoroshe na gatoya
bene bazaye ko tabire bifaye rushije atarwo kugeze kwagerageje gukenyura randi ko muza gusukira kure no gutsinda yizegenze abizwa gato baruta na robot defensive tukaba yabuza kuko barabikira ko cyane batire ku robot defensive cyane ikindi kutoka kugije amatire yabo yatuwa ko ejo yari abakundi urundo twaregereje kura ya kasi
mu mugwi urunani bamenyesha ko ivyo bateguye bitabakundiye umumenyereza w'uwo mugwi akaba amenyesheje ko urwo rukino rwabahaye icigwa bazokorera ko mu ihiganwa ryimirije
amahirwe yo gutsindana ko amashuti ya twami ye amarasefa amashuti ya twa fransi ya twami ye kandi nta bintu bintu twatumye ejo barutumurungu bwinshi zibaza ko byose biri mu bintu byatumye jegenda gukeba shasha nibyo ntibaramenyeraje n'antrematinisi maze kuba tumaze kubona antrema bimwe ndizibiri ariko ndumva yuko ataje kuba gukora ejo gutwara kino match bari kumwe ariko ejo navuga ko wabaye mbona akantu kafatige ka match
kugira rero basketball ibandanye itera imbere mu Burundi umunyereza wa New Star arafise icyo asaba abarongozi b'ishyirahamwe rya basketball mu Burundi
bo cyo no saba federation ya iwacu isambere no saba yuko yorondera ifashanyo itakamura ibibuga ego urabona ko ikibuga ukuri nge cyakiriye abantu n'ibintu urumva
nitaibezere jinsho kabisa kule harugero ga basketi rugo ukene no saba nuko bagirisha deformation abarbitre kuko ari byumenga birabarengere nabantu ndabinzi bashora kwihenda ariko no kuri bagire deformation ngafasha
tubibutse ko uwo mugwi wa New Star watahukanye ico gikombe cyo gusoza ihiganwa ry'Ubujumbura ari nawo watahukanye igikombe cyo Burundi bwose uwo mugwi rero ukaba ari uzoserukira Burundi mu nkino z'akarere ka gatanu zihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
urakoze Desire Hatungimana hano dusoreje aya makuru hamwe na mukubere ya baro wafashije kuyabagezaho mbashimire kwa mukurikira radio Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi cyane cyane abari mu karere ka Bugesera umurenge wa Nyamata akagari ka Nyamata mudugudu wa Gatare mukomeze mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana